And the mic, the machine. Abo papa bakuze kudutwari baby, abo mama bakuze basigaye batwita baby, abademo ba diaspora kuturongora hama natwe kubera inzara ntitwobankira. Hirya nino ni corona udufukamunwa, abadada ku ipicuza ubona basongora imino. We ufise sheri wawe nanje fizu wanje, ari kuno musi wa mwana we urarari wanje. Barafata bakangereranya n'utwana tukivuka, bakatubesha ngo turandenze kandi bidashoboka. Abasani b'abarundi kwiyambiza bo bashaka gusa n'abahinde bitabapendeza, abaraperi b'abarundi guhibongoza guhonyanga imico y'ikirundi ugatabwa mwegereza. Kugira ube pro bigusaba TikTok, kuro nk'umwana bisaba six pack, sura mbaya zifashisha aga Snapchat, aga Snapchat. Birahara we, birahara.